Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki ya 28 ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2015. Inshuti zacu mwese, mwaramutse neza. Ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Thomas Kanirindi.
Hari imigwi ibiri bamwe bagira bati twemera ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kugira kwitoza ubugira gatatu. Bamwe bagira bati umugumwe ushobora gushyamirana n'uyundi, bamwe bashobora gutera abandi.
Uyu ni Harerimana Vianney, umwarimu mu ishuri ryisumbuye ry'Ikirundo, ku buryo umutekano umeze mu gihe i Bujumbura bigaragambye. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Muramutse neza Thomas, muramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiye make y'amakuru twateguriye. Mu Burundi, abapolisi hamwe n'abantu bagira imyiyerekano baratanye mu mitwe ku munsi ugira kabiri. Mu gihugu ca Mali, umurwi witwaje ibigwanisho warakoze ibitero mu gisagara co muraruko w'igihugu. Mu gisagara ca Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugumuko urabandanya. Idonidoya y'amakuru. Mu Burundi, abapolisi baratanye mu mitwe n'abantu bariko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo azo kwitoze mu kiringo kigira gatatu. Abantu bavyiboneye babwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko abapolisi bakoresheje imyuka irakira mu maso, imiringoti iminjagira amazi hamwe n'insoro zica mu gushwiragiza abantu amajana n'amajana bariko bagira imyiyerekano ejo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Bujumbura. Abantu bariko bagira imyiyerekano barashoboye kuyigira naho abajejwe umutekano bari bazibiye amabara, kandi hari hafashwe n'ingingo iziririza imyiyerekano. Amakuru yatanzwe n'ibitaro avuga ko abantu bashika batatu basize ubuzima muri iyo myiyerekano yatanguye ku munsi wa Mungu. Mu gihugu ca Mali, abagwanyi bashigikiye leta barafashe igisagara gihambaye kiri muraruko rw'igihugu cahora kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi. Ivyo ngo bishobora guhungabanya amasezerano y'agahengwe yari yumvikanywe ko muri iyo ntara. Abategetsi bavuga ko uyo murwi w'abagwanyi b'abatwarege witwa Gatia bafashe ico gisagara citwa Menaka ku munsi wa mbere bacatse uwundi murwi w'abagwanyi batwarege inyuma y'amezi atari make iyo ntara yari imaze mu mahoro. Ico gisagara cahora mu minwe y'umurwi mukuru w'abatwarege bigumuye witwa The National Movement for the Liberation of Azawad, no kuvuga umuhari wo guhabuza Azawad. Nta makuru aramenyekana avuga niba hari abantu baguye muri ngwano. Abategetsi bo mu gihugu ca Libya batangaje amakuru avuga ko abagwanyi bishe abanyeshamakuru batanu bakorera televiziyo yigenga bari bamaze amezi 8 barabuze. Abo bamenyeshamakuru batanu bishwe baciwe amazosi kandi batowe hafi igisagara co mu buseruko citwa Baida ejo ku munsi wa mbere. Abamenyeshamakuru bahora bakorera televiziyo yitwa Barka banyurujwe inyuma yaho batangarije amakuru yerekeye ibirori byo kugurura inama nshingamateka ishigikiwe n'amakungu mu gisagara ca Tobruk mu kwezi k'8. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ubwo bwicanyi. Nyamara abategetsi bo mu gihugu ca Libya hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amenyeshamakuru bagiriza umurwi w'intagondo z'abayisilamiste ko ari wo wakoze ubwo bwicanyi. Umukuru w'iryo shirahamwe Jim Bumela ejo ku munsi wa mbere yavuze ko iryo gandagurwa ry'amenyeshamakuru ryakozwe n'inyamaswa zo mu murwi w'intagondwa z'abayisilamiste. Inama nshingamateka yo mu gihugu ca Libya yahungiye mu gisagara ca Tobruk kiri mu buseruko bw'igihugu mu mwaka uheze, inyuma yaho abagwanyi b'abayisilamiste bafatiye umurwa mukuru Tripoli bagaca bashinga leta yabo hamwe n'inama nshingamateka. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mu gisagara ca Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imishamirano ikomeye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bariko bagira imyiyerekano yabandanije ejo ku munsi wa mbere n'ubu ikuri abandanya inyuma yaho igikorwa co gufuba umugabo w'umwirabure yapfuye inyuma yaho akomerekeye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango z'uku kwezi kirangiriye. buramatari w'intara ya Maryland Larry Hogan yafashe ingingo zo mu bihe bigoye yongera afata n'amateko yo kurungika abasirikare b'igihugu bacungira umutekano kugira bafashe mu gikorwa cyo guhagarika ubugizi bwa nabi hamwe n'ubusahuzi mu gisagara cha Baltimore. Umukuru w'ico gisagara Stephanie Rawlings Blake yatangaje ko afashe ingingo z'umukwabo mu ijoro uzomara indwi yose. Igipolisi nacyo kivuga ko abantu 15 abapolisi 15 bakomeretse igihe cyo myerekano iyo mishamirano hagati y'abapolisi n'urwaruka ruharurwa mu majana rwariko rutera abapolisi amabuye, amatafari, amacupa hamwe n'ibindi. Amasanamu yaciye mu televiziyo yerekana imodoka y'abapolisi hamwe n'izindi modoka zitari nke ziriko zirasha mu masaha aheze na farmasi yo muri iyo ntara yo muri ico gisagara nyene yaturiwe nayo nyene. Perezida Barack Obama yatangaje ko leta yiwe igiye gufasha mu gikorwa cyo guhagarika ubwo bugizi bwa nabi. Ejo ku munsi wa mbere ku murango abanyagihugu bihumbi n'ibihumbi bari bakoraniye mu misa yo gusabira umugabo w'imyaka 45 Freddy Gray yitavye umuremyi mu ndwi iheze ari mu minwe y'abapolisi.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi imyigaragambyo yaraye ikomeje mu murwa mukuru Bujumbura ku munsi wa kabiri ukurikiranye. Abigaragambya bavuga ko bashaka kwamagana umugambi wa Perezida Nkurunziza wo kwiyamamariza indi manda. Tabita Mukamusoni yakurikiye imyigaragambyo ku Musaga.
Jose vyatanguye kuri uyu w'Imana inyuma yaho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNDD-FDD ryari rimaze gutora Petero Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije hari ku munsi wa gatandatu kuri uyu wa mbere mu makarita atandukanye y'igisagara cha Bujumbura. Imyerekano yabandanije ku Musagaho gushika ku mugoroba igipolisi cyari kigishamiranye n'abanyagihugu nk'uko twavyiboneye n'amaso yacu. Ayo na masasu yukuri ariko araraswa n'igipolisi c'u Burundi. Ivyuka vyokera ibiduga bisuka amazi n'ibindi bisuka marangi y'ubururu amagrenade yukuri nivyo vyirukana abanyagihugu abo nabo mu kwivuna bakoresha amabuye. Amapine, ibiti, n'ibindi vyatsi canke ibintu vyose bishobora guturigwa vyaturiwe mu mabarabara n'abanyagihugu bavuga ko barambiwe n'intwaro ya Perezida Nkurunziza.
Oh, turakesha nako turabarasa nako turareba ntibatukanye.
Nta gikoresho dufite cinko. Ariko turakoresha mabuye. Kuko tumaze kumana yuko tutashobora kwemera yuko imanda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Hari abandi bantu bashobora gutwara kuko bimaze gutwara igihugu imanda zitatu zose. Ubu wigarurira igihugu kamenga ni mu nzu yiwawe.
Mwarabonye ku bantu bashika babiri bapfuye n'abandi bakomeretse ntabwo babibate. Ibintu hari giye vyacureka uyundi mwanya bikaduga abanyagihugu ku ruhande rwabo basaba kurekwa bakaja mu ibarabara kuko ngo n'uburenga nzira bwabo. Aha bavuga ko bashaka kuja kuguruza RPA kuko yari hejeje kugagwa.
Dabo RPA yugurwa dabo.
Mugazi cyo cari cyabazindukanye ngaho kubera iko musi muri
gaga. Yugaho kubera ibitoto twasaba. Ubwo twa tuzagushika RPA yuguruwe.
Ture ntabwa bwigira bidutera kubera nabapfuye n'abarundi nkatwebwe. Icyo baharanira n'icyo turondera gushika n'isaha. RPA bagiyugaye n'uwo mu president wabo n'abacu nawo dukeneye gushika isaha.
Icyo gihe nicoroshe kuri abo banyagihugu. Imbere yabo hari abasirikare byaboneka ko abanyagihugu bizeye cyane babonye abapolisi ariko babavuma. Awo aningisa umunani ni minota 45. Awa polisi bagavye bahawe itegeko kuri telefone ko bategerezwa kurasa abo banyagihugu. Umupolisi yahawe itegeko ryo kurekura bagenzi be ngo barase yamenyesheje waramuhamagaye ko arindiriye bagenzi babo bo muri FDN no kuvuga abo mu gisirikare cha leta ngo bave mu banyagihugu. Ninyuma y'iminota 10 baciye batangura kurekura ivyuka bikoroza amosozi. Icibonekeje nuko abanyagihugu bategwa ivyo vyuka harabaca babisubiza abapolisi. Abapolisi bamwe bamwe mbere bakomeretse
gira haruguru no hepfo bapara kuboha hamwe
niwe bo hamwe cyangwa muju
cyangwa hejuru no hasi
urahubwo rukote.
Eka nikiduga gisuka amazi cyahononikariye cononywe n'amagrenade yatewe nabo bapolisi nyene amagrenade atatu niyo yatewe abapolisi bahavuye basaba abasirikare kuva mu banyagihugu ngo babise bikorera akazi kabo abasirikare baciye bumva amategeko baca bava mu banyagihugu bica bigenda nkuko vyateguwe Imiduga y'igipolisi n'igisirikare yagumicana cyanako harimo abantu batambaye imyambaro y'igipolisi byaboneka ko arabo mu iperereza mu gihe igisirikare kuva mu gitondo cyari camye gikingira abanyagihugu mu nyuma ku musaga cavuye gikinjura kubera gihawe amategeko gushika ku mugoroba nk'isa 11 ingwano zabandanya ariko abasirikare naho bakinjuye babirabira ku ruhande bamwe muri bo bari bafite agashavu bavuga bidoga ngo ni kuki batobareka bakagira imyerekano kwatacho bononye iyo myerekano abayigira bavuga ko biyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'u Burundi yo ishavu ryose irita ku maradio yigenga ngo niyo ariko abibugwanko mu bantu kuko aguma vuza ikibiriraho ivyo uko iyo myerekano iri kwiragenda kuri w'Imana imyerekano imaze amasahane itanguye leta y'u Burundi yacifata ingingo yo kugara imihora ya maradio atatu yigenga ishikana majwi mu gihugu hagati ariko amaradio amaze umwanya atari ko aravuga ikibiriraho imyerekano yahezi abanyagihugu batatu baciye bicwa basanzwe mu mihani wabo muri karitie Mutakura hari nk'isazi 3 z'ijoro icegeranyo c'ivyononikaye kuri uyu wa mbere ni turakironka amakaritie yibonekezamwo imyerekano cane ni Musaga Nyakabiga Mutakura na Cibitoke Ngagara na Kanyosha ariko biraboneka ko bitera biduga nandi bishobora kuwashika mu gihugu hagati naho hari intara zishaka kugumuka igipolisi kikabanigira mu menshi bamwe bavuga ko iyo myerekano iyo bikogwa na ari mu bwoko bw'abatutsi ariko bari mu migambwe y'abahutu barabihakana aha ni nka gatongwasa arongoye runani rw'abigenga amizero y'abarundi Onezime Nduwimana nawe yahora avugira umugambwe CNDD-FDD ari mu bwoko bw'abahutu abo bagira imyerekano rero bagizwe n'ugwaruka abatama abigeme n'abakenyezi n'abana ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo abaturage basakiranaga n'abapolisi ibujumbura Umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abafungwa Pierre Claver Mbonimpa yatawe muri yombi ejo. Ku mugoroba twavuganye na avoka we Maître Segatwa Fabien avuga ko yarataramenya icyo Mbonimpa yafatiwe.
Oya ntacho nzi jewe mvuye mu nama hanyuma ndiko ndumviriza amaradiyo n'ubiradiyo nivuze ngo Mbonimpa bamufashe mugabo sinamenye icyo bamufatiye. Hanyuma noje gatoyi numvise ngo bamufashe Samanda mugomeje kuyiraba no muri televiziyo ya Renaissance nabonye bamufata nta manda bamuhaye yabagije yuko bafite manda bati nawe bivuze pa kungira akaragenda do murumva rero yuko bamufashe nyine gucyo nta mategeko ntaki nicyo gituma ndokora icyo bamufata nicyo aricyo
Ubwo se nimba bamufashe nta mpapuro zemewe zo kumuta muri yombi murakora iki kugira ngo icyo kintu mukigaragaze
Yewe ibintu biragoye nimba bamufashe Samanda bareza akamurekura Samanda nibabone ibyo bamufatiye bidafashe baramurekura ahandi tuge tubanira abantu bafashe bice mu mategeko mega kumubonaho ugira biroroshe iyo bamufashe muri mwe nubwo buryo ndanagoye Ariko nibaza yuko bamurekura vuba.
Ese ubundi inzego z'umutekano zamufashe nizi ni igipolisi cyangwa ni inzego ziperereza?
Ndaba televiziyo uko nayibonye ni igipolisi mugabo biratangaje kuko bamujana muri service de renseignement ibyo kira twita documentation. Ni kuvuga rero yuko bamufatiye bya politique ni bamufatiye ibindi.
Bamufatiye iwe cyangwa bamufatiye mu mujyi?
Mwenye la mufatiye mburi mezo ndura prese ya radiye kujira mediasyon kujira ngubalike ama radio aguma vuga anima batwara mufatu wa mburi zumuduga ujidyo na vijimo ne kuri televizyo ya tele renaissance
Muyandi ba mufashari mukaziki
ba mufashari mukaziki ba mufashari mukaziki we ya likara kora nini vijia hora kora vuko nubundi haba ingurane ya hora genda kajira mediasyon anima yindirika jamu ujo Mugabo uyu munsi ho bavyanse.
Maître Segatwa ndabashimiye.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika. Navuganye kandi n'umukobwa wa Pierre Claver Mbonimpa na Sagarare Amandine nawe yarataramenya icyo umubyeyi we yafatiwe ariko kandi yababajwe n'ukuntu bamutwaye nabi cyane nkuko abivuga.
Je mu bisanzwe sinari hajya anya yarari je nagiye kuraba neza na neza ndabyumvise mu radio bambiye yuko bamufatiye hajya mugabo ngishika nashizeho neza ariho bakimutwara imodoka yamutwaye nshitseho ko nari hafi mu micungararo.
Wamwiboneye bamujyanye?
Namubonye bamuteruye bashamuterera mu modoka y'ikamyonete nk'igifuko c'amakara bamutwaye nabi brema ntateka bamuhaye bamutwaye nk'uko umengo n'umuntu ahejeje kwica umuntu.
None se washoboye kubabaza icyo bamutwariye?
Je nagerageje kubaza n'abamenyesha makuru bari ngaho babajije ati none mumutwariye iki hari umutahe umuhagarika mufite umuntu umukomiseri yarari hajya anye turamubaza acavuga ati none tumenya tubarizahe ngo genda mwishinze muramumbaza kuva kareba kimutwara gushika inosani twari bwamenye aho bamutwaye mugabo twumva ngo ari mu biro bikuru by'iperereza mugabo twagiye ntibashoboye no kumutwereka twebwe biwe kugira tumushire twa tumushira tumuradi twasanzwe ari n'umuntu agwaye twamushiriye n'imiti yo kumira baratwankira gushika inosaha ntiyigeze amira n'umuti n'umwe kandi ko bazi ko agwaye indwara y'umutima n'igisukari.
Ntibabemereye no kuyisiga ngo baze kuyimuha ubwabo?
Batwankiye batwapfuye gushikaho hariyo amengo babonye abandi bamenje batwirukanira hirya baratwirukangana natwe batubwira ngo sihari muga muri ino saha duhejeje kumva ko ari hari mugabo twagerageje uko dushoboye kose batwankiye no kumuha iyo miti.
None se uwo mukomiseri wababwiye yuko amwirengereye we muramuzi muzi amazina ye muzi n'amapeti ye?
Oya jewe amazina ye ntayonzi mugabo numvise ngo nutwara ngo ntuze mu gisagara cha Bujumbura ngo utwara ngo ujaje umutekano mu gisagara cha Bujumbura je sinamenye amazina ye koko bagiye bashabiruka sinacyowe gufata umwanya wo kubaza.
Madamu Nasagarare amandine ndabashimiye.
Murakoze.
Hano ku ijwi rya Amerika twagerageje inshuro nyinshi kuvugana na polisi y'u Burundi ku ifatwa ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa ariko polisi ntiyabonetse. Hagati aho mu gihe i Bujumbura bigaragambya mu ntara z'u Burundi ho ni amahoro kugeza ubu. Urugero ni nko mu Kirundo mugenzi wacu Oriane Itangishaka yarayavuganye na Harerimana Vianney mwarimu mu ishuri ryisumbuye ry'ubuhinzi n'ubworozi ry'Ikirundo.
Muri rusange neza neza jewe mpagaze kuri Itabu Kigozi mu ntara ya Kirundo ni komine Kirundo ku ishuri ryitwa Itabu Kigozi. Ku bijanye n'ibiriko biravugwa aha mwaka karere abanyagihugu nabo turi kumwe basa n'abatekanye uretse ko baza baracirigwamo n'ibijyanye n'ibihuha biriko biravugwa bijyanye n'uko umwanya n'umwanya bashobora kugirirwa nabi. Ariko rero muri rusange nta kibi kiriko kiraba muno mwanya uretse yuko ibyo bihuha biheza bigahungabanya imitima ya bamwe bamwe ugasanga ntabariko barahunga n'abandi umwanya n'umwanya biteze kuhava bambuka bagashika mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ubona ko bizeye ko ariho umutekano wabo woba ucungewe neza.
Uravuze ati bamwe mu banyagihugu ngaho onye bafise umutima uhagaze bikeka yuko bashobora kugirirwa nabi bikeka yuko bogirirwa nabi nabande muri aka kanya.
Muri rusange bagira ubwo bwoba bafatiye ku biriko biravugwa bijyanye n'ibihe bya politike mu Burundi cyane cyane bafatiye ko hari imigwi ibiri bamwe bagira bati ntitwemera ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza ubugira gatatu. Bamwe bagira bati umugwi umwe ushobora gusyamirana n'uyundi bamwe bashobora gutera abandi.
None abanyagihugu bavuga ko bashobora gutera abandi bafise ibigwanisho buri mugwi ufise ibigwanisho batera n'ubwo bagute mu buhe buryo bafise ibigwanisho?
Muri rusange icyo kijyanye n'ibigwanisho nta kiremeza na kimwe ko hari umugwi umwe cyangwa uwundi ushobora kuba ufite ibigwanisho. Muga rero hari ubudasa hagati y'iyo migwi ibiri ntegeje kuvuga ku buryo bw'uko uwo mugwi wemera ko umukuru w'igihugu ashobora kwitoreza ikiringo kigira gatatu wowe usa n'uwushigikiwe n'ubutegetsi.
Uwo mugwi woba witwa ngo iki? Wora afise izina canke n'abanyagihugu basanzwe kuko kenshi bamwe baravuga ati imbonera kure abandi bakavuga ati n'abantu babitwaje ibigwanisho aho mu Kirundo ahuri bavuga ko ari bande bafite ibigwanisho
n'ubundi bavuga ko ari imbonerakure. fatiye ku nkuru naronse uno munsi ni zuko abitwa ko ba biyamirije cyo kiringo cha gatatu bagerageje kuje mu ibarabara nabo kugira berekana aho bahagaze ibya madumanya muremure kuko fatiye ku nkuru naronse bavuga yuko abapolisi bashye nkuko bari ko barabigira ubujumbura bihutira kuja kubabuza kugira mire iyo myerekano
habaye muri iyo myerekano abanyagihugu babujijwe kugira hari uruhagarara rwa habaye hari abakomeretse canke abasigiye ubuzima muri iyo myerekano
novuga ko muri dusanga taruhagarara runini cyane rwa habaye uretse ko nko mu ico gihe abapolisi bariko bararondera gushwiragiza abo bantu
abarundi bakomeje guhungira mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko bamaze kurenga ibihumbi 20 bamwe bajya mu nkambi ariko abandi bajya mu miji mu nshuti cyangwa se bakifatira amacumbi ababishoboye asumuta kaboyi ejo yasuye abari mu mujyi wa Nyamata mu Bugesera
kuva mu mera z'icyumweru gishize mu mpunzi zihungira mu Rwanda hatangiye kuzamo nabifite bakora imirimo inyuranye iki cyiciro kiza impunzi cyo nikijya mu nkambi ahubwo baza bashakisha amazi yo gukodesha mu mujyi abandi bakaza mu mahoteli abandi bagashyikira mu miryango y'abavandimwe babo ituye mu Rwanda kuri uyu wa mbere nasuye batuye mu mujyi wa Nyamata bamwe bari mu mahoteli aciriritse bansobanura impamvu batahise bajya mu nkambi nk'izindi mpunzi uyu mubyeyi yari kumwe n'akana ke kamwe asobanura ko umugabo we yagumye I Burundi ariko we agashaka gukiza amagara ye n'umwana we
vyikambitwe navyo twari tubizi neza kandi biragoye ko yaje mfise abana sinashobora kubatwara mu kambi ndi hano ndariha
uko se umva ari ibintu wakomeza igihe kinini ku buryo byagushobokera
oya biragoye guhunga umva ni ikintu kigoye cyane zo bigageza tuzoraba aho dushitsa bitakunda tuzoraba ukundi kuntu tubigenza
hari ibindi byiciro by'abakodesha amazu bitewe n'umubare ugize imiryango yabo uyu mugabo utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ko afite ubushobozi bwo gukodesha inzu iminsi mike kandi ko ibintu nibitangira kugenda neza azasubira ku kazi ke akajya ataha mu Rwanda ariko yasobanuye ko umugore n'abana ndetse n'umuryango we munini waba ugumye mu Rwanda kugeza igihe amahoro azagarukira mu gihugu cye cy'u Burundi
kwanje hari ubwoba abantu bafise ubwoba abantu bahunga barindiriye ko Presidenti hava yanonsa ko yemeye ko ari we bazotora akaba yasanzwe rero n'ibindi bintu by'ubwoba bavuga ko batangwa imbunda
wakoraga hariya
yego je ndakora nkorera mu bisanzwe ahantu kazi batwotorije ko dushobora kurindira gatoya
mwahisemo kuza hano
jewe urabona bivana n'umuntu nka jewe nsanzwe ndi mfise indwara itampe n'imita kuba hariya ndi kumwe n'abakene n'umukecuru n'utwana dutoya ndini kanyene kugira ndondere umuntu ashobora kugira
nubwo abarundi bakomeje kuza mu Rwanda babazwe kuko abenshi bahitira mu nkambi ariko bahungira mu giturage cyangwa bifite bakajya kwikodeshereza amazu bo kugeza ubu umubare wabo ntuzwi na Minisiteri y'Ubucyuri impunzi Madame Mukantabana Serafina avuga ko izo mpunzi zigomba kwimenyekanisha mu nzego z'ubuyobozi zaho zituye
ni ukuvuga ngo umunyarwanda uzi ko yakiriye umurundi waje amuhungiyeho afite inshingano yo kumugeza ku buyobozi bumwegereye mu buryo bwafu yaba ari mu giturage yaba ari mu mujyi n'uwaba hari ubwo nakabimenyereyeho akaba agomba kumenya ko agomba kwiyerekana ku nzego zibishinzwe
mu murenge wa Nyamata habarurwa impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi zirenga ijana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge bwana Jacques Gashumba asobanura ko bashyizeho uburyo bwo kubamenya
murenge wa Nyamata twari tumaze kugira imiryango 37 ariko ugiye kwitegereza abantu barimo baragera barimo kubakaba hafi nko mu ijana kugeza ku wa gatanu nubwo twatangiye kubona abangaba baza bakodesha ariko ubu ngubu bimaze kugaragara yuko hari abantu bashaka gutura noneho by'igihe yenda kwezi ameza biri kugira ngo barebe uko umutekano wabo umeze twari twabimenyesheje abayobozi b'imidugudu kugira ngo bagerageze kureba mu midugudu batuyemo noneho tubaha ibitabo birimo aho bandika binjiye bakandika imiryango bafite
Minisiteri y'impunzi irabarura impunzi zirenga 24,400 izaje uyu munsi kuri wa mbere nubwo zitaratangazwa umubare wazo abayobozi ba Minisiteri yo gucyura impunzi bavuga ko imibare y'abahunga yagabanutse ugeranije n'uko byari byifashe mu mpera z'iki cyumweru gishize Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Nyamata mu karere ka Bugesera
ubu noneho rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umwuka mubi wa politiki urabandanya kwiyongera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Abantu baharanira demokarasi, abaririmbyi n'abamenyeshamakuru bagera kuri 40 barahagaritswe ku mugwa mukuru Kinshasa ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cagizwe mu mugambi wo gukomeza uruhara rw'abakiri bato mu vyerekeye politiki mu gihugu ca Kongo. Leta yagirije abateguye ico kiganiro ko bariko bakokeza umugumuko. Abajejwe iperereza n'igipolisi mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'igihugu barahagaritse kandi abanywanyi b'umugwi ushaka ko ibintu bihinduka wagirishije imyirekano yo kwiyamiriza ipfungwa ryabo bantu. Abanywanyi b'uwo mugwi bahagaritswe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane bapfungiwe mu ibohero rikuru ryo mu gisagara cya Goma ku vyagirizo vy'uko bakokeje abandi kutubaho ubutegetsi. Mu ntango z'uyu mwaka abantu 42 barishwe Kinshasa no mu bindi bisagara aho bari ko bagira imyirekano yo kwiyamiriza umugambi muri iki gihe wahebwe wo kugirisha rusansuma mu gihe cy'imbere yo gutegekanya ikiranga minsi cy'amatora. Abaharanira demokrasi batangaje ko ingingo nk'iyo yorekurira president kuguma ku butegetsi n'ibimburimburi iyindi myaka 3 mu gihe ico gikorwa cyo bakiriko kiraba mu gihugu kinini cyane cya Kongo. President Kabila ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2021 aziririzwa nibwirizwa nshingiro kwitoza mu kiringo kigira gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016. Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yaragize ibibazo mu myaka itari mike y'ingwano yahitanye abantu barenga miliyoni 5. Gukomeza umutekano n'inzego za politike n'ikintu nkenegwa kuri kazoza ka Kongo n'akarere k'ibiyaga binini. Mu gihe Kongo iri kija mu mugambi w'amatora ni nkenegwa cyane ko leta yubahiriza uburenganzira butegekanywa n'ibwirizwa shingiro ku banyagihugu bose bwo kugira amakoraniro mu mwidegemvyo no kushikiriza ivyiyumviro vyabo no kubona ko amatora abaye mu mahoro yizigiwe kandi atawe akumira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye no kubandanya gupfunga abakiri bato baharanira demokarasi atavyaha bagirijwe icese canke ngo bashobore kubonana n'abababuranira bigigwa na leta ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abategetsi b'igihugu ca Kongo kubona ko abo bantu bapfunzwe bakingiwe n'amategeko bakarekugwa bidatevye hamwe atavyaha byo kwibonekeza kuri bo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu kanya gatoya, ibiganiro by'igice cya mbere biraba bihumuje, ariko mbere y'uko dusezeranaho Frederic Nkundikije arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas. Mu makuru twavuze ko mu Burundi abapolisi batanye mu mitwe n'abantu bari kuragira imyirekano yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo azo kwitoze mu kiringo kigira gatatu. Twavuze kandi ko mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imishimirano ikomeye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bari kuragira imyirekano yabandanije ejo ku munsi wa mbere ikanubu ikwirabandanya muri iki gihe nyuma yaho igikorwa cyo gufuba umugabo umwirabure yapfuye inyuma yaho akomerekeye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango z'ukwezi kirangiriye. Iyi ni inkuru ituronse mu kanya ivuga ko Loretta Lynch yaraye yarahijwe mabanga y'umushikiranganji y'umushikizamanza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vice President Joe Biden niwe yamurahije mu birori vyabereye ku bushikiranganji bujejwe utungane, akaba rero agiye kuba umutetsi wa mbere akomeye muri ubwo bushikiranganji. Mufasoni Lynch abaye umukenyezi wa mbere w'umunyamerika w'umwirabure ashinzwe amabanga y'umushikiranganza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti turi kumwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Igice cya mbere cy'ibiganiro byacu nahagihumurije, igice cya kabiri ni mukanya gato cyane saa 12. Maze rero mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.